mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19.22 ku mugoroba, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Muradukurikira kandi no kuri site yacu ya internet. Adresse ni wezitatu@radioyacu.com. Kazi rero mu biganiro byacu.
Niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu, tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wajyaga ubaho rimwe mu mwaka wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko.
Uwo ni Sostene Azabe, impunzi y'umunyekongo yasezeranye imbere y'amategeko n'ububakanye. Ni inkuru tubafitiye mu Rwanda kuri uyu munsi wa kane isi yose yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Dore ku nkuru mu Rwanda ku nshuro ya 19 u Rwanda rwifatanyije n'isi yose kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ni umunsi uje u Rwanda rusanzwe rwakiriye impunzi zishika ku 150,000 ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi wahimbajwe mu nkambi ya Kigeme yakiriye impunzi z'abanyekongo zishika ku 2,000 ku 20,000 nako 20,000 ni inkambi imaze imyaka 7 kuva yuguruwe. Bimwe mu byaranze uyu munsi mu Kigeme harimo imiryango 49 yasezeranye kubana biciye mu mategeko. Eric Bagira Ubusa aratubwira ibindi.
Kera menye ubwenge mvukira muri Congo, mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twari dufiteyo gakondo.
Bwana Azabe Sostene w'imyaka 26 y'amavuko n'umwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga 20,000 zicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda mu nkambi ya Kigeme mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe. Kuri uyu munsi si yose zirikana impunzi. Bwana Azabe yabaye umwe mu miryango 50 yasaziranye kubana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka Kigeme. No munsi Bwana Azabe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe.
Navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu, tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wajyaga ubaho rimwe mu mwaka tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko.
Bwana Azabe Sostene yasezeranye n'umunyekongo impunzi mugenzi we. Benshi mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana, biba ngombwa kubicisha mu mategeko. Kimwe nk'abandi bose mu nkambi, ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke, ariko ngo barafatikanya.
Nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano. Kuri uyu munsi ntabwo ari uvuga ngo ni umunsi wo kwibuka gusa, ahubwo ni impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeza.
Azabe ni ubuheta mu bana 4, amaze imyaka 7 mu nkambi ya Kigeme, ashima urugwiro ubutegetsi bw'u Rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye.
Twageze mu Rwanda baratwakira, badushakira ahantu ducumbika, batuzana no mu majyepfo tuhaza tutahazi. Ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga, abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga, ubwo bagiye babitaho. Icya kabiri nuko twishyira tukizana, ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo. Ibyo nibyo bintu bya mbere byiza.
Azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abenegihugu bacyo ni ikibazo gikomeye. Namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka.
Ubwo umunsi wanjye uko nkupanga, buracya nkajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi, nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama, ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange. Mbona ubuzima dufite aha ngaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagera aho bukugeza n'aho bugukura. Gusa icyo dushima te na dusubira inyuma gatoya ni uko Leta y'u Rwanda itwohereza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza bikazadufasha kusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange.
Mu mitekerereze ya muntu ahora n'indoto zo gutera imbere, nicyo kimwe no kuri Azabe wari muri uwo murongo, ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho.
Menye ubwenge mvukira muri Kongo. Mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere, kuko twa dufiteyo gakondo, dufite imirima, dufite amatungo. Ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugezana n'uwo.
Kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, ibyifuzo byabo ni uko umwuka waba mwiza, amahoro akaboneka mu gihugu cyabo, bagatahuka ku ivuko. Icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze, hari abatakaje icyizere bitandukanye na Bwana Azabe.
Icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye ba mu ntambara, ariko nyuma yaho akaza kugeraho bakabirana umutekano. Ubwo natwe ntabwo ari twe tuzahora mu buhungiro, icyizere ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzatahu.
Ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo, cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera. Madame Germaine Kamayiresi ni ministre muri Ministeri y'Ibikorwa by'Ubutabazi bwihuse.
Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo kuguntu yavuga ngo yishimiye icyo uwo munsi, kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza nuko mwagasubiye mu bihugu byanyu namwe mukagubwa neza nkuko abanyarwanda baguwe neza.
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa bahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga 70 million, benshi ku mpuzandengo ya 80% bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku Rwanda by'umwihariko hari abagera 150%, 51% ni abanyekongo, abandi 48% ni abarundi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, ikigeme nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri uyu munsi isiri kirahimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi, bamwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ntibanezerewe, bidoga ko atamahoro bafise. Umumenyeshamakuru w'ishuri rya Amerika James Joven yatembereye inkambi ya Nduta aho yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi.
Ubuzima bwo mu nkambi usanga buzimbye, buragoye kuko ubwamere bwobwo turugarirwa imipaka, ntidusohoka hanze ngo tumuntu aze guca kagero, dutungwa n'ibyo dupokera ku ikadi. Ivyo navyo ntibitutunga vyonyene kuko nkari nk'abatagira ubugari bw'ibigori, ugasanga abo rero barahangayika bagira ingorane nyinshi cyane.
Kuri uyu munsi mukuru w'impunzi urabaye, ntitunezerewe kukubera iki gihe turimwo abantu benshi tubona baza tutazi icyo baje gukora, bakadutera inkoho zikavuga, hano hantu turahabaye nabi.
Ntajewe rero ni kuvuga nk'uko ndabibona, nk'ibi bintu byerekeye by'uwo munsi mukuru bariko baratubwira uwo munsi mukuru nk'uko tubibona mbere, umengo naho washaka ukareka, kuko nta n'ikintu na kimwe tubona ngaha turiko bariko baratwungurana gitoya. Twebwe ahubwo aho gutera batwungura ni ugutera badusubiza inyuma. Unye ntawe ukijabukana naho hakurya ngo agiye gusenya gakwe. Ugira uravuga ngo uca agati hano naho nyine tuja mu gasho, none bagomba tubeho gute ko bariko baravuga ngo batuzaniye iminsi mikuru. Ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru w'izi mpunzi nta munezero tubufitiye na gatoyi, kubera uko ukuntu bavuga ngo Abarundi nibo baza kudutera. Ntitumenya ngo n'Abarundi badutera, kandi ntitumenya ko bari batanzaniye badutera, ntituzi na kimwe. Uwo munsi mukuru rero nta kintu na kimwe tuwumvamo na gatoyi kumenga turanezerewe, nta munezero na muto. Twebwe umunezero twari kugira ni uko badukura hano bakatwunguruza inyuma hirya kure, bakadukura ngaho impande yo mu Burundi. Ntihumenga twoshaka tugira umunezero. Jewe amajambo yiwanje makuru numva ambabaje nayo.
Kuvuga ngaha ndahamaze imyaka yababa 20 n'iyindi, kuko nahunze kuva mu 93 harageraho ndashika imutabira, barongera baratwirukana imutabira, turahunguka batubwira ngo igihugu cyacu kirimo amahoro, ariko tumaze gushikayo dusanga nta mahoro ariyo, harongera harabi ibibazo, turongera turahunga. Rero kugeza n'ubu ntituraronka uburagamo ahantu dushobora kuba mu mahoro twisanzuye. Kuntu mbona Tanzania iragerageza kudufata kwishoboye, ariko birayigora hamwe hamwe.
Iyi minsi mikuru naho bagomba bakagiheba ama bakaduhaga kwidusenya, ibyo nicyo ni cyambere. Ku bya kabiri nk'uko tubibona kweli murabona barabona nabo nyene nk'ibintu bamaze imisi babona hano ko ari ibintu bitoroshye barabona ko amasoro amaze imisi atubugiramo none wumva twabwa ngo twebwe twifika impunzi gute twebwe twifika inyama mbere kugiwanje nk'uko ndabibona dusigaye turi nk'inyama hajya wumva inkoho hajya wumva inkoho none ngaho ahantu mwumva mwoho iyo misi mikuru yo babwa ngo ngwiraje nahije ntitunezerewe na gato y'umucumbika twebwe turi n'ingorane nyinshi cyane nk'ijambo nyamukuru jembo natwoshikikira nk'ukuntu babona tumerewe turabye nk'uko ujabuka hakurya ngo ugiye gusenyaga kwibagaca bagomba kukwica
kuri uyu munsi mukuru w'impunzi ikindi nacyo kitatunezera nuko turya nabi kandi turara habi reka ibyo turyama ko byose byaraheze ibyombo byaramenetse ariko ifu baduha kandi ryaraboze rinuka nabi reka ubushaza ntibukwiye amavuta yose nuko twasaba leta ya Tanzania na UN ko bodufasha bakaraba nacho ico botwunganira twebwe impunzi nkubu twebwe impunzi kobera tubayeho nabi murakwiye mwebwe nyene ko mwodufasha ico kintu mukatwunganira na twebwe kuko ko twamaze gutaya igihugu cyacu cy'u Burundi ntimwoca namwe muraba uko twagitaye ngo namwe ngo muce muduta murakwiye rero kuturaba mukadufasha mwibyo bintu
nuko ubwa mbere bwo bw'ivyo bagira byose bijanye na politike yabo bo kwitwararika ineza y'abantu batoya ineza y'umunyagihugu ariko uko twabibonye abarongozi benshi babino bihugu bashira akenshi inda zabo imbere ntibaraba ineza y'umunyagihugu mutoya nuko nico no bahanura ko boja hamwe bakicara bakavugana ikibazo gihanze igihugu kugira ngo umunyagihugu mutoya arugire akoyoko
isho twasaba twebwe impunzi twasaba ko mwebwe UN na Tanzania leta ya Tanzania ko modufasha mukaraba cyo modufashamo nyambari kutwunguruza mukatwunguruza kugira uyu munsi mukuru zozura batura hantu hidegembya atakintu kidutera ubwoba ko ngaha dufise ubwoba bwishi twebwe impunzi yuko umwanya n'umwanya boza bakatwica kandi tuzi ko twahunze intambara mugani twashyize hano Tanzania ariko niho tuciye tuyisanga byiza twasaba yuko modufasha mukaraba ngene byogenda kweri turahagorewe
hanini binyibusa amagogwa twagiye tubwira kuko amagogwa twagize n'ubu ntiturakira kuko naho biba bibakunyunguza bamwe ariko ntibakunyungu z'impunzi uwo munsi mukuru naho korwa ni nk'umukino kanaka kuko sikunyungu z'impunzi kukuravye amakuba tuboneye aho twatsindaro ni hatari biragoye
ratishwe cy'a Amerika samira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda makuru arabandanya ishira hamwe parseme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama ritangaza ko giteguriye kwitura ababijejwe kugira yongere gusubira kwemererwa gukorera mu Burundi ni mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe
gushika kuri no satiro turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro twabimenye ku mbuga ngurukana bumenye tubibona byiruka mbere ico gihe twaye twegeze no kubaza muri ministeri bagitanga uzara binugangwa twaza muri ministeri kugira ngo nta kete babona cyane turavyoza turayimira ati n'ijya bari haro kumwe bazotubwira
none ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganje bugintwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashiramwe abarizwamwo rutarabi bamenyesha ubu ibikorwa vyanyu murabibandanya canke mwarabi agaritse
oya kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganje avugiye ku radio twaratanze kozinye kuba duserukira mu ntara ntawe uri karakora ibikorwa ku izina rya parseme no ngahaye ubujumbura twabihagaritse
imwe wa mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganje kugira ngo mubaze ico bwabahoye
nico tugiye kugira mu ntango y'indwi zaje kuko ikete riduherwa kuronka iyo bushikiranganje ni kete twarose tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba uriyo kete rero yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko parseme ari ishyirahamwe rikurira akora yisunze amategeko y'itegeko rishasha rigenga amashyirahamwe
byari co nk'ishyirahamwe parseme gikeka ryo barizitse
wenda ubwiye ati izo serivisi juridike zadufirisita ko turishyira hamwe ikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo ni ugutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nk'aho tubona yuko mu vyo mwaba mwarazize hoba harimwo yuko mwebwe ku giti canyu Faustin Ndikumana murongo yishamwe parseme mucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mwamubizi ko ga Faustin
ariko urumva nkije jewe ntabwo akoraho na natanga indumi bwa mbere ho nuwo kubwira yuko ucafudije igihugu yo cavuga ati kwigenekerezo iri naka ideklarasiyo washikirije ikicigwa wakoze ibyabo washikirije byacurije igihugu gutyo cyangwa ati umutegetsi watutse ni kanaka. None se iyo ariko barafata inginga yandi mashyirahamwe cyangwa ikintu duhora twumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira Fada miliki bara babwira ico babaho ico bavuze ati babaho.
Hama amwe mu ma Twitter yahana hanyu ku mbuga ngurukana bumenyi yaragarutse rekana bimwe mu byishamwe parse media tangaje misi yahera bamwe bakabibaza yuko ari naco gyo baryarazize harimo nkuko musaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ubukene nico ntaco mubona co bacarabayemo imbarutse guhagarika ibikorwa byanyu kuko bavuga ati
parse ibyo tubikora kuva tugishingwa ni ryari ga utaratubaze by'ubutunzi nibyara utaratubaza situation y'ubukene cyangwa iby'ubutunzi kandi kira noneho ntabyo dushikiza biva handi ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barabasavye yuko nk'amashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politique mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukatagenda murumva ko ari nk'ahamwe mwokwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasa aba ni ntumbero ya
je numva je ndavyo twabara ko turakora iyo duko turakora ni ibintu bisanzwe kuvuga igihugu ninda rika ndavyo kwavuga kwavuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa nibikogwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasahura itunga y'igihugu wibinza ha vugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'u Burundi wewe uri ko uri cyacanke ugira gute ndi kuracafuza Burundi ni ibintu nibivugwa n'amenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira ubisi ntimeze nka viraye umuntu acafuza igihugu gute cyabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta hoje ivuga nti bazi ko ubutunzi ico ni kintu niyo leta iri kiravuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubwicarira igituma ibyo ubukene ahubwo tuve muri soko niruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene wanaje niwe butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushike iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko kirano naho naje igihugu ndagikunda kuko cyaransomeje muri ibyo byigwa by'ubutunzi ico no gifasha rwugiterera ivyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri parsem canke muri ko muri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi kwa rwego rwa executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nawo gwabutiye ngamugabo byo twe ntitubira nyima twituru twatubwiza nyima kuja kubana n'umushikiranganje tuzogenda aho baombusmane bose bajejwe kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu cyo gituma ombusmane yeho kubera bazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyene ibyo tuzobicamo nyene tubitugende tuvuga n'umushikiranganje atwereke tubazi donzego zihari zose amushikiranganje ubutungane ubushikiranganje bwa gakata ya kazi na muntu nizo nyene zuzibaza cyanze tubandanye inzego n'abantu n'abantu nyene cyano kubaza no kuzana abandi n'abandi cyane bwa gatine bakaticarira ibyo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma ari zo twitura kandi byo guhagarika nayo twavyubashije ko ari leta yabifashe mwatrimza ko leta nayo hari igihiburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihendigizwe n'abantu ivyo n'ibisanzwe birashika umuntu agafata ingingo arenganijwe hari makarenganwa uwovuge ko ibyo biti hari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
rakoze mugenzi wacu Diane ntihazwe kuri ico kiganiro agize n'umukuru w'ishirahamwe Parsem kuri iri tariki rero rya 20 y'ukwezi kwa gatandatu tukivuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mu kiganiro muri sanga carenganye mu kanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Masabarakiza Sylvestre Xavier ubuhungiro mu gihugu cha Uganda hamwe na Ngarura David arongoye ishirahamwe ry'abakiri bato mu ikambi impunzi z'abarundi imahama mu Rwanda baraheza barayaga ku bibazo bitandukanye bihanze impunzi Masabarakiza Sylvestre aratangura atera kamo kagarukira impunzi
akamo no tera nuko twebwe turabona tumaze imyaka myinshi mu buhungiro n'utera kamo abagize intwaro mu gihugu cyacu kuko tugarukira tukava mu buhungiro turifuza guhunguka nabyo nari kuze guhunguka nabuze uburyo bw'ingenzi no guhunguka urabona hano mu Bugande kugira ngo ushiki wacu biragoye nuko none rero natera kamo yuko leta y'u Burundi yo dushyigikira kugira ngo dutabuke mu gihugu cyacu dusubire mu ngo zacu kuko tubasingorane cyane rwose ingorane kuba hanze ntabwo bitujyohere tunezerewe no kubera hanze tubanezerewe nuko twoza mu gihugu cyacu kavukire natwe tukaba nk'abandi nk'abarundi nk'abarundi kavukire nawe ubutwebwe nubwo turi mu buhungiro dufashwe nabi rwose iza ntitumeze neza maze rero kuno munsi mukuru ugaruka ibimunzi badushyigikire rwose tuve mu buhungiro
yego namwe ngarura David akamumotera abategetsi ibihugu eka amashyirahamwe kugira ngo akamukatiwe n'andi mashyirahamwe yose kumvirwe cyane cyane ku mpunzi naka
murakoze cyane muri make mu bisanzwe umuntu wese arazi ko ubuhunzi atari bwiza ndetse cyane ubuhunzi atari bwiza umuntu wese arazi ko ubuhunzi buryana uburyo bufite mu nda aguma wimbere iwawe yewe uko dusaba cyangwa mutotera mu rugwaruka mu ishyirahamwe ryacu NGT ridafite mu nda nuko abayobozi cyangwa uburongozi bw'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'agace urabona ko amuntu amashyira mu mpuzamakungu agira icyo aserereye n'ibyo biganiro ndetse n'ukuntu asinzira aserera ku gihugu cy'agaterera na cyane cyane ishyirahamwe yirukiyeho rya intafiya komyuniti ryigisha amata muri kake mu nimero y'igihugu cy'u Burundi nk'uko nenga ntibari cyasinziriye ahubwo yabona kuri uyu munsi yemeye tuboneyeho amahirwe yo gutanga ibiganiro kugira ngo yikubita gato
y'igihugu
cy'u Burundi dukeneye amahoro kandi dukeneye gusubiza hamwe dushyire amakaro kamwe
David ngarura leta y'u Burundi uyu munsi yateye akamo impunzi aho ziri hose ngo zitahuke ikintu cyo tuma impunzi ku bwanyu zitahuka muri iki gihe niki ikintu nka leta y'u Burundi yokora kugira ngo izo mpunzi zijijuke zitahuke niki
ikintu cyo tuma leta y'u Burundi yemera ko impunzi zitahuka cyangwa ikintu cyo tuma impunzi zitahuka ni uko leta y'u Burundi yokwemera ikagira ibiganiro bakohereza amasezerano yarutse amasezerano yarutse ntahambwe kuko niyo sere ku mahoro ni uko ari amahoro yari atarafashe neza ariko umuntu yararyaga akaryama agasinzira bivuga ko kugira ngo bitahuke ni uko bizakomeza kubahirizwa ibigezo by'umubiri ko bikubahirizwa hama bigataha mu mahoro mbonera kure bigasubirwa n'icyo hama umuntu akumva ko atekanye icyo gihe n'abanyepolitike yagwa batahutse tuzabona ibyo bintu byabataza baganiriye igikuru cyo tuma abantu batahuka ntibigitahuka ni icyo nyine ni ukwishyira hamwe kwicara hamwe n'abanye politike bakubahiriza amasezerano yarutse bakayashyira mu ngiro niho numva ingero zizotaho
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Vincent mwiriwe neza kandi kazina ninde habona imana duga ku ijambo ikibazo cy'imviro uyu munsi ni umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi turi ko tuvuga cyane cyane ku bibazo by'impunzi
jewe nariko ndavuga ko ndihanganisha impunzi z'abarundi ziri mu masambi atandukanye muranyumva
turakumva duga bandanya
hanyuma nanjye ndategeye ko aho ndi ndadufashije nova umubabaro hanyuma ikintu nacyo nongera ko nuko uno munsi nubwo ntibirababaje naraje ibyo ubushinjanjye bw'intore hagati mu gihugu cyangwa byo byasohoye n'ibintu tubona yuko umuntu yaraje ushinga na zino mpunzi z'abarundi amasaha n'ikibazo cyane abo bantu bahunze bo bahunze kubera ata mutekano uhari nubwo bo babandanya kwagirizwa ko baba ari abasi b'igihugu ariko kandi ikintu nacyo giteye n'amakenga uno munsi 2019 hegeje amatora yanjye mu 2020 ibi ntebe bihari biteye na byo n'ubwoba ahubwo ukamenya ngo n'impunzi zishobora gusubira n'abandi bashobora gusubira guhunga abandi ibyonye uroye nk'ububuze murabona cyane dufate nk'abo umugambwe uhari no munsi cyane isabwe rumwe na leta semera abanywanyi babo uburyo ariko barafata nk'ejo ejo bundi tukumva ko ari ingoro yabo yashyiriwe usanga rero abasenyeri ni basiga kufungwa bagasirwa
imyaka ingahe yo kujya mu gaje uno munsi rero ibyo ni ibintu bibanza minisitiri ubwoba hama rero nasa nsaba leta imenye yuko kenshi impondo ziyatubeho iyo leta ihari niyo ya mbere iba ibifitemo uruhare rero leta zacu rero menya uburyo bwo gusohora amatangazo nko kumenya ngo leta bagire ku bandi bagize kandi bakwiye gukora ibintu bituma amahoro asimbasara hama tujye kumva impunzi yego nirangiza rero ntasabye abanyapolitike bose hama bakora ibishoboka byose bituma amahoro asimbasara maze twese tugahiga no kuba mu bihugu byacu ni naho dusekanirwa murakoze
murakoze murakoze Vincent twari twifuje ko no mushikiranje yajejwe agateka kazi na muntu Martin n'ivy'abandi nawe nyine ashobora kwishura nka bimwe muri ivyo bibazo muri ko murabaza ariko twaragerageje turavugana ariko ntiyashoboye kwitaba ikiganiro atubwiye ko eka atabishoboye muri iki gihe reka rero duhe n'ijambo ubundi mu nywa radio Ijwi rya Amerika Edouard imbere yuko duha ijambo batumire bacu Edouard muri weneza doga ku jambo kibazo cy'imbiro turiko tuvuga cyane cyane ku munsi impuza makungu hariwe impunzi
yego nkuko bisanzwe uyu munsi mukuru wahariwe impunzi mu bihugu bitandukanye ku by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi naho nyina harimo abataye zabo bahunga kubera umutekano muke icyo nabyo bikaba kenshi biva ku kumvikana kw'abanyepolitike kandi bose tuvuka mu gihugu kimwe cy'u Burundi ariko kandi ugacusanga abanyagihugu bato bato nibo ko ariko barataye izabo bateshwa ibyabo n'ubuzima bumwe bamwe bugasinzikara turifuze yuko rero uko biri kose abanyepolitike boyaga bahuza kugira ngo hareke kwamahagwa mu nkorera abenegihugu kandi akaco baze akaco bazira mbaye ndashimira cyane ko mwongeye kumva ijambo kugira ngo nipfurize neza neza abantu bahunze ko budugaruka tuguma tubasengera namwe mudufashe mu kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo cy'amavukiro murakoze
murakoze Edouard na Vincent basa nabonye bifatanije n'impunzi kuri uyu munsi ikaba bakarate ya kamo asaba abanyapolitike kushira hamwe tugarutse kuri mwe bwingarura David leta y'u Burundi yavuze ko reka umuhuza w'abarundi ku ibiganiro hagati y'abarundi byarangiye ariko numvise ko muvuga ko mu bintu musaba ko ibiganiro byobandanya hagati y'abanyapolitike b'abarundi mu gihe ikibazo nyamukuru cy'umutekano bose bagarutse ko cotorega umuti mushobora gutahuka ivyo biganiro bitabaye
murakoze cyane musanzwe ibyo biganiro Eduardo na Imana vuga nizere ko ari ibiganiro by'umuntu wa gusa ko ntaho n'ahantu hagaragara ibiganiro byabereye nta bantu tumuzi abanyepolitike batandukanye babyitabiriye ahubwo keretse n'ibyo ikibazo cy'umutekano gusa yego n'umutekano urimo kuko umutekano niwuza n'amahoro ariko hari n'ibindi bibazo by'inkoramutima none turi aha bituma cy'umutekano gusa dusanga dusigaye gusubira mu ntwaro y'umugambi umwe aho umuntu yoga kintu bw'ijambo kumijyana ijambo ndetse demokarasi igahambwa burundu ahubwo rero twasaba ko n'ubwo ikibazo cy'umutekano cyakemuka ahubwo ibiganiro bibe birimo abanyepolitike bose harimo n'amashyirahamwe yigenga harimo amashyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo ikibazo cyane cyane cya politiki kuko politiki ijyana n'umutekano ikibazo cya politiki na cyo ari umuti ntabwo ikibazo cy'umutekano cyo ari umuti kuko byo biva muri politiki
namwe Sylvestre Masabarakiza mu gihe ikibazo cy'umutekano mwavuze cotorega umuti ibiganiro hagati y'abanyapolitike bikaba bitaraba turetse ibyabereye hagati mu Burundi mwembwe mushobora gutahuka
ibiganiro birakwiye rwose kugira ngo abantu kuganira bituma abantu barema mu mitima bituma impunzi twese twema mu mutima iyo ibiganiro bitabayeho nubwo twotahuka ntitwa twiyumva neza mu mutima ariko umugabo abo abantu kuganira biraryoshe cyane kuko nibyo bihuza abarundi n'abarundi bene wabo bahungiye hanze abo barundi rero bakwiye kubaha ijambo
kuri byo biganiro byerekeye guhunguka canke kutahunguka mu Burundi nivyo turangirije ko biganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza kubandanya mwumviriza iradio Mukunda ijwi rya Amerika.